Mukiganiro giha akaryo abatwumviriza kugushikiriza ibyimvuro byabo no kubaza ibibazo ku bibazo bitandukanye cyo muri kitondo twaraganiye na Madame Leontine Nzeyimana ministre ajejwe ibibazo byo mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko hamwe na Professeur Leonce Ndikumana yanonose ivyerekeye butunzi akaba yigisha kuri Université ya Massachusetts at Amherst turi kumwe kandi na Baranchira Elvis hamwe na Dushikane Beni bari mu Burundi bazakuza kubaza ibibazo mu kanya twagomba rero tuganire ku bijanye n'ikibazo cy'ukuja mu mashira hamwe ajejwe iterambere mu byerekeye butunzi n'ubudandaji aho u Burundi buri mu mashira hamwe nkayo mu karere ka Afrika twagomba dutangurire kuri Madame Leontine Nzeyimana mushikiranganje ajejwe ibibazo byerekeye akarere ko muri Afrika mu buseruko atubwire kuri ico kibazo kijanye no kuja muri aya mashira hamwe bijanye n'u Burundi byaba byifashe gute
murakoze kumenyesha makuru u Burundi bwaragize choix y'ukwinjira mu karere kwa East African Community kubera ku isi yose urabye ingene biriko biragenda igihugu kishatse kifata nk'izinga aho kija turabona i Buraya dufise Union Europeenne turabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Canada hose ivyo bihugu bikomakomeye byagutse bifise isoko rininiya a l'interne bije biriko biragira intambwe niniya mu vyerekeye ubutunzi u Burundi buca bufata ingingo yuko bwoja hamwe n'ibindi bihugu kwegeranye muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo nabo nyene buronke inyungu zo kuja mwishira hamwe igihe
Nawe Professeur Leonce Ndikumana ndazi ko mwakurikiranye cyane ibibazo nk'ivyo bya integration regionale kuja muri amashyira hamwe yajejwe gufashanya mu iterambere mu butunzi n'ubudandaji icyo kibazo muri rusangi mubona ari zihe nyungu dufashe muri rusangi nk'ibihugu byo muri Afrika na cyane cyane Burundi bishobora gukura mu mashyira hamwe nkaye
urakoze kumva icyo kibazo murazi neza yuko ibintu bya integration regionale si ibintu bishasha muri Afrika kuva ibihugu bya Afrika bikikukira integration regionale ni ikintu byari bivuze ku mutima cyane kugeza huko abatwara icyo gihe bamwe bibaza yuko Afrika yose yonaba igihugu kimwe nk'uko yongera nka isoko rimwe ubu rero icyo umuntu ashobora kubona cyahindutse ugereranije ubu naho icyo gihe byariko biratera imbere n'ukuntu amaleta y'ubu yo muri Afrika afata yuko integration regional ari ikintu gifasha mu iterambere kera harimo yuko igihe ibihugu byari kubatera imbere ababitwara babona yuko integration regional niho kubandanya kwikukira yari nka independence economique yakurikira independence politique mugabo ubu amaleta yo muri Afrika yose arabona yuko integration regional ni ikintu gifasha mu iterambere igihugu kugurura amasoko kigatuma abantu bashobora kugira ama investment yabo hanyuma urazi yuko muri Afrika ingorane ya mbere dufise cyane cyane nuko ibihugu dufise byinshi amasoko yayo ni matoyi ugasanga nibyo dushobora kwimbura dushobora kubidaraza imuhira tutaronse amasoko yo hanze iyo integration regionale rero ituma yugurura amasoko tugashobora kudandaza ibintu hanze bikazana inyungu ku banyagihugu
tugaruke kuri Madame Leontine muravye nk'u Burundi amashyirahamwe bamaze kujamwo yo muri ako karere hari nk'ishyirahamwe Komesa burimwo bumaze mu gihe bukaba u Burundi buherutse kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko muri Communauté Est Africaine muravye n'izihe nyungu u Burundi bumaze gukura nko muri Komesa n'inyungu bushobora gukura muri East African Community na cyane cyane n'ibibazo bishobora kuhaba bishobora kuba bijanye no kugerageza gukurikira imico mu bihugu bivuga nk'icyongereza n'ibyo bikomeye muri ayo mashyirahamwe ngo biducira ku mayanga
urakoze tuhere muri komesa cyane cyane bashyira imbere mu bijyanye na komesa cyane 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 byose bitunaho tuya komesa mugabo urajye muri East African Community nta kintu gisigaye amagara y'abantu ariho aritaweho muri East African Community uburimyi kugira ngo bagabanye amariske y'inzara mu karere uburimyi buritaweho amasoko ntanganguvu energy iritaweho muri East African Community nta na kimwe kiraba ubuzima bw'umuntu cyasigaye inyuma nicyo kintu cyaje kirusha ayandi mashyirahamwe twahurikiyemo kuva kera n'ubu
turimo kuko aratwumviriza turiko tuganira na Madame Leontine Nzeyimana umushikiranganji ajejwe ibibazo vyerekeye akarere ko muri Afrika mu buseruko mu Burundi hamwe na Professeur Ndikumana Leonce yigisha kuri Université ya Massachusetts at Amherst turi kumwe kandi na Baranchira Elvis ari mu Burundi ku telefone na Dushikane Beni Baranchira Elvis ari kibazo ushobora kuba ufise ushobora kubaza umwe mu bashitsi bacu
bwo n'igihugu cyacu muri ibyo bihugu bya karere mukaba twari ko tuvuga tuti ubwo ubwo Burundi bwinjiyemo mu ishyirahamwe ibyo bihugu tubazi ko akiri ibibazo bitari bike ki hanze iyo yinjira numva nashaka kubaza rero gushikanganje ko logira ikuru bikuru cyane cyane kugerekeye ihana ahantu y'ibidandazwa uje no ruza gumisitaye hagati y'ibihugu atwashaka no kumenya ko hoba ariko harategurwa nk'amategeko amwe hagati y'ibyo bihugu kugerekeye igisata cy'amabanki n'itangwa ry'amadeni igenguka ry'amabanki ingene babiharura kuko twasanze tubona iyo ariyo amabanki amaze kuhashika hanyuma akanasaba yuko yogabanura biriya bita amatobanke ibya y'amakredi ugasanga umurenga amategeko y'u Burundi ntaborohereza cyane nabanje kubaza
wamwe murakoze cyane kuri icyo kibazo kugerekeye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu n'ama investissement ariho amategeko dutegerezwa kwarmoniza n'amategeko yatewe muri East African Community kugira ngo twese tugende tuvuga rumwe ibihugu byose tube dufite amategeko amwe atugenga hanyuma kubyerekeye amabanki aza gukorera ngaha mu Burundi nibaza yuko mu Burundi dufite economy de marché offre na demande n'ibyo bituma ama interet n'ibiki byose byikora umuntu azoza agatanga ama interet make nk'uko twumva tumaze iminsi babivuga azoronka abakiriya benshi cyangwa ahombe bidovana n'umutara afite hanyuma amabanki y'iwacu nayo nyene azoraba ingene akonkiransa ayo mabanki mashasha azobaje kuri so bazoraba afite ni la loi du marché c'est la loi de l'offre de la demande umuntu azotanga ibyo afite hanyuma amenye gukonkiransa n'abandi kuri isoko isoko riruguruye
nawe Benido Shikane hari ikibazo ufise ushobora kubaza nos invités
ego nakoze nibyo Burundi byafashe ngingo cyane kugira ngo kudandaji twisunundo na cyane ko mu bindi bihugu dusanga nka rero kumuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko basigaye bakora neza kurusha Burundi hari icyo ndabise cyane kibazo cya Ingenu Montere amafaranga y'u Burundi ntabiraze ari afite agaciro kari hasi kugeranije no mu bindi bihugu turi kumwe mu karere ishiri ry'abanyakinya ryihuta cyane u Burundi mbega bizogenda gute kugira ngo habe ineo monetaire dukoresha ifaranga rimwe muri
Professeur murashobora kuvyishura
urakoze ibintu byerekeye integration regionale urabizi si kintu kiba umunsi umwe ni processus ndende cyane igihe watangura batanze akarere ka na minisitiri yavuze akarere ka Union Europeenne na zone euro murazi ko ari ibintu byatanguye dans les 50 même avant union monetaire si kintu kiba etabli mu myaka 5 même pas mu myaka 10 ni kuvuga ibihugu hari amategeko menshi n'ama reglementation menshi bizaza gutegura kugira ngo iyo etape ya union monetaire ishike ari uko ibihugu byose byabyiteguye kugira ngo bishobore kugira inyungu benefits ivuye muri union monetaire uwo mushinga nta yatanze cyo kibazo yavuze yuko ifaranga ry'u Burundi riri hasi kurusha ishiringi ryo muri Kenya byo nibisanzwe ubukomere bw'ifaranga ry'igihugu buva ku bukomere bwa ikonomi y'igihugu u Burundi ni igihugu cyose kiragira reconstruction après le conflit abari aba bose barabona yuko u Burundi bwagize amaprogramme menshi cyane ko ukosideye naho bwavuye mugabo ibyo bizopata umwanya kugira ngo ikonomi isubire ikomere saba yuko guverinoma ibandanye ama reforme yatanguye kugira ngo na sector privé ishobore kubandanya yembetisa komerisi bibandanye duga igikenewe cyane cyane kandi nkuko ministre bivuze ni ukugira ngo habe harmonisation y'amapolitiki ari politiki macroeconomique et politiki sectorielle kugira ngo amakapito ari abagomba kwembetisa babone yuko kwembetisa mu Rwanda mu Burundi muri Uganda no muri Kenya amakondisiyo aramwe cyo tushaka kubona ni uko par exemple amato d'intere aba hasi cyane mu Burundi cyangwa kwa hejuru cyane mu Burundi ugeranije no mu Rwanda muri Kenya no muri Uganda kuko amabanki yogenda kwembetisa aho bona amatode entere n'amakondisiyo ya taxi n'ibindi bifavora icyo gituma rero u Burundi n'ibyo bindi bihugu biri muri iyo komunote biguma bikora cyane kugira ngo byarmonize amapolitiki monetaire politiki fiscal politiki financiere muri iyo zone yose kugira ngo uzo tuza mu cyongereza playing field ibe level ni ukuvuga kondisiyo d'investissement et de commerce zibe zimwe muri ibyo bihugu byose
kuba ariko baratwumviriza turi ko tuganira na madame Leontine Nzeyimana ministre w'u Burundi ajejwe ibibazo byerekeye ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko na professeur Leonce Ndikumana yigisha ku University ya Massachusetts at Amherst hamwe n'abatwumviriza bashoboye kubaza ibibazo Elvis Barancira na Dushikane Beni bari mu Burundi tugaruke ku mushikiranganji Leontine Nzeyimana ku byerekeye akarere k'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko u Burundi bwinjiyemwo ako karere kavuga ururimi rw'icongereza hari ibintu n'ibijanye n'amategeko byose biba biri mu cyongereza kubijanye n'u Burundi nibihe bibazo bihari muri iki gihe ku kugerageza kunonosora urwo rurimi ko ni rwo bazokoramwo n'abazoba bariko bagira imirimo y'ubudandaje muri ako karere hamwe n'abategetsi bazoba bari nko mu biganiro nikiye kiriko kirakogwa kugira ngo tugerageze kuraba ingene twoshikira urugero ivyo bihugu birimwe ku kujanye no gukorera mu congere
murakoze nesha makuru nagira imbere yo kumvuga kuri kino kibazo mvumba jije ingire ico nongera ko kugere ivyo profesere ayejeje kwishura ku bijanye na inyo monetaire nashaka kumenyesha abajije ikibazo yuko Burundi amafaranga afite agaciro gato ku mafaranga yo muri Kenya mugabo nkamumenyesha yuko amafaranga y'amarundi aruta agaciro amafaranga y'amatanzania akaruta agaciro amafaranga kure niyo amafaranga y'amagande hanyuma nkashaka kumenyesha yuko ubunye hariho ibiganiro biriko biraba bijyanye na inyo monetaire kumenya ingene ibihugu ingene bizotiza muri Bank Centrale ingene tuzogira Bank Centrale imwe nkuko kubera kwa matugurana kuri Bank Centrale tumenye ingene tuzokwigwa nako kugabanya deficit budgetaire ibyo byose n'ibintu nkuko profesere yavuze ikintu gikogwa ku munsi umwe cyangwa ku minsi ibiri ama negotiation yatanguye kuva kera n'ubu akaba ariko arabandanye kugira ngo tushobore kuronka protocole ya inyo monetaire aho nkaba nshaka kujya ku kibazo cya kabiri nibyo Uburundi n'igihugu tuvuga Igifaransa dufite histoire yuko twakoronije n'abantu bavuga Igifaransa twabandanije tuvuga Igifaransa ariko ururimi dukoresha mu kazi hanyuma kuba twarinjiye muri iyo East African Community twasanze ururimi rukoreshwa ari Icyongereza nibyo intango z'amazigora abarundi baragize ingorane mu ntango ngo bashobore gusenga ibyiyumviro byabo hanyuma hariho imigambi iri kurakogwa nk'ubu turafite ya English Lab turiko turayiheraheza kuyinstala kuri minisiteri ya East African Community twarafasha abantu ible tubone yuko bariyamplike mu byinshi bikorwa twama tukora minsi yose bya integration regionale abo ni abafonctionnaire buduherezwa n'iminsi ku basekretere permanent kuba assistant kuba epr wo mu maministere sectoriel nibo bazatangura kuronga izo nyigisho zihanitse kubera n'abapartenere badufashije n'abantu bazoza gukora icyo gikorwa cyo kwigisha n'abantu babinonese bo muri amerika baganyije iryo soko bazoza bakagirisha formation abarundi ubunye vuba nko mukozi kw'icumu kunyene turimo vuba tuzatangura formation y'abarundi yaba kadre bambere bari mike nkabasha kubamenyesha ko umwaka utangura muri novembre uburundi buzoba rapporteur muri East African Community ibyo byose bituma tugira ingoga yo kwitegura ingene tuzoba rapporteur muri East African Community turaporta mu cyongereza nkashaka kumenyesha ko ubu umuntu atagira amakenga bose nivo y'icyongereza mu barundi iriko irisununura kandi n'abarundi basigaye bakiho cyane n'ahantu batanga amakuru gisa y'icyongereza yaragwiriye abantu basigaye bagenda kwirihira kugira ngo bige bashobore gukora neza mu rurimi rw'icyongereza
mu kurangiza umwanya tubanye muto ikicara ikiganiro gihambaye twari gushobora kurandira ko bwa umwanya dufise watubanye muto mu majambo make Professeur Leonce washobora kuvuga mu majambo make cyane mu kurangiza igituma mwavuze ko ivyerekeye kuja mu mashyira hamwe gufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere n'ubudandaje muri Afrika atari ikintu gishasha byahamye kuva ibihugu muri Afrika bimaze kuronka independence n'ikihe cyatumye ayo mashyira hamwe atisunura ngo atere imbere nk'uko tubibona mu tundi turere dutandukanye utwo ku isi mu bindi bihugu
urakoze Fidele nako kugira ngo mfate segonde ibiri kugira ngo nshikire ibyo munyakubahwa ministre yavuze ku cyerekeye ururimi n'ukuvuga yuko Uburundi cyo ko ndabibona muri rya community yo muri Afrika d'Est abarundi bateye kwiga icyongereza mugabo ntibagire yuko kuba Uburundi buvuga igifaransa ni avantage ikomeye cyane muri rya region kuko rya region nubwo bavuga icyongereza batikijwe n'ibihugu bivuga igifaransa Uburundi rero bushaka kuba temple entre Afrika d'Est na Afrika centrale kuri twa barumbaje naho yuko igituma ubu nibaza yuko integration regionale ifite chance yuko progress akera yaragize ingorane nuko kera twasanze yuko les objectifs politiques zagiye imbere cyane kuri objectifs economiques nubwo integration regionale ifite dimension politique niniya cyane nibaza yuko itera imbere ari uko l'objectifs economique ibaye primordial amareta akabona yuko ari instrument y'iterambere ibihugu icyo mbona rero nuko ubu muri Afrika icyo kintu kiramaze kuba clear mu bategetsi b'igihugu
murakoze cyane turabashimiye kuri ikiganiro twari kumwe na Madame Leontine Zeimana umushikiranganji ajejwe ibibazo byerekeye akarere ko muri Afrika mu buseruko mu Burundi twari kumwe na Professeur Leonce Ndikumana yigisha kuri Université ya Massachusetts nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika at Amherst tukaba twari kumwe na barundi batwumviriza abashobora kubaza ibibazo bari i Bujumbura Elvis Barancira na Beni Dushikane twari ko tuganira ku kibazo kijanye ku byerekeye amashyira hamwe gufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere mu rere aho twashimikiye ku Burundi muri muri amashyira hamwe cyane cyane akarere ko muri Afrika mu buseruko na yandi nka za komesa na kamaro bishobora kugira byerekeye butunze guteza imbere abanyagihugu turashimwe mwese kuri kiganiro murakoze
murakoze
murakoze.
Ntende.